Hili ni Jui ya Amerika. Wanda nyakumbiriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije ndabayikaze mu biganiro vyacu vyo kurisa
Sentare yiboneye neza gose ko aba banyororo batatu bafunzwe hadakurikije amategeko kuko ibyagirije ntibishemeye byabo
Woni Maitre Niragira Joseph yunganira abanywanyi batatu bishyirahamwe PASEM basabiye gupfungwa imyaka iri hagati ya 20 na 25 iyi nkuru n'andi makuru batwabateguriye turayigaruka ko mu kanya gato Radio ya Amerika Washington DC amashyirahamwe 23 yigenga yatanguje kuri uyu wa gatanu rugamba yitiriye teshwa ute rwo kwiyamiriza ihinyanyugwa ry'ibwirizwa nshingiro aya mashyirahamwe ahamagarira abantu bose gukora ibikorwa byo kwiyamamariza kamarampaka iriko itegurwa kuba mu kwezi kwa gatanu ariko bakabikora batadurumbanya amahoro umumenyesha makuru wacu Eroje Burikaneza niyo nkuru dufitiye
Amashirahamwe atanga ibintu bigera kuri bitanu byatumye gutangura isekeza yitiriye teshute icambere avuga nuko inyanyurwa y'ibwizwa nshingiro riho nyanga ibwizwa nshingiro ubwaryo ryo Burundi amateko yandi yose nako ubwa kabira kemeza kwihinyanyurwa y'ibwizwa nshingiro mu buryo ritunganijwe muri kino gihe riza nk'intambamye y'utwigoro twose two kurondera umuti w'indyane gihugu cinjiyemo kuva mu 2015 Ubugira gatatu haya mashyirahamwe asigura ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro uteye kubiri n'impanuro hamwe n'ingingo byashyizweko n'abakuru b'ibihugu by'akarere umuryango w'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu Insiguro igirakana aya mashyirahamwe atanga nuko hamwe ibwirizwa nshingiro ryoramuka ari hinyanyuwe ku bwayo ukudahana ko bandanya gusasirwa indava mu Burundi Ubwa nyuma abashize umukono ku rwandika amashyirahamwe yasohoye kuri uyu wa gatanu bamenyesha ko gushaka guhindura ibwirizwa nshingiro biriko bikorwa hakoreshejwe iterabwoba hamwe n'igikenye aho kuba umugambi wumvikanywe ko kandi uhurijwe ko na bose bahamagariye ibihugu by'akarere amakungu n'abafasha Burundi guhaguruka bagafasha kugwanya ico bisu kudahanurwa gushobora gusubiza Burundi mu ntambara hamwe n'ingendo y'ihirikwa ry'ubutegetsi byo muri kahise Abarundi bose muri rusangi harimo na umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aho mashyirahamwe ahamagarira kugarariza umugambi wa kamarampaka itekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ari nayo Abarundi bategerezwa kugaragarizamo ko bashaka kubwizwa nshingiro rihinyanyurwa canke bifuza igihushane cavyo mu gutora ego canke oya Amenshi muri aya mashyirahamwe harimo y'Abarundi bari hanze n'aho rakorera mu gihugu hagati ariko ubu yahagaritswe canke yafuswe n'ubushikanganji bw'intwari hagati mu gihugu Amenshi kandi muri yo yari yahamagariye Abarundi mu 2015 kugira imyerekano yo kuyamiriza ikingo cya gatatu cya President Nkurunziza Bamwe mu bayarongoye baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gukorana n'abashatse guhika ubutegetsi kuwa 13 ukwezi kwa gatanu wa mwaka nyene Ku itariki ya 12 ukwezi kwa 12 mu 2017 umukuru w'igihugu c'u Burundi yuguruza isekeza ryo gusigurira Abarundi umugambi wa kamarampaka itekanijwe mu kwa gatanu uyu mwaka yagabishije abo bose bashaka kuburizamwo kwa umurongo utukura kandi ntarengwa Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru mu Burundi icyegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatongo asarasaba abayobozi b'igihugu n'abarundi bose gushira imbere ineza ya bose mu kiganiro amaze kugirana na mugenzi wacu Etienne Karekezi honorable rwasa abona ko abarundi bose botegerezwa kuronswa uburenganzira bwuzuye kubijanye no guhindura ibwirizwa nshingiro mbega honorable rwasa abona gute umugambi w'amashyirahamwe atagengwa na leta uvuga ko ivuga ko igiye kugwanya kamarampaka
Genumva yuko ico ni kintu gisanzwe n'uburenganzira bw'umwe cyangwa bw'undi bivanye nuko abona iyo projet ya constitution ayibona mu gihe yabona yuko uburenganzira atabwo kuburyo urubuga arubujijwe n'iki n'ibisanzwe ko yovuga ati jewe ibije ntabyo noshigikira ni ngendo rero kumbure abatware bo kumva yuko mu gihe bamwe n'abandi batabibona kumwe nuko bakumva ko bagomba kubaho ingendo n'umuco byo kwihanganirana hanyuma tukarondera yuko twokumvikana ingene ibintu byogenda neza ku neza ya bose aho kurondera gucisha ku gitsi no kwihuye muravuga ati je ndaganje bimwe bavuga mu kirundi ngo nyine imbugita no yifizikirindi kuko ugiye kuraba mu by'ukuri y'itegeko ritameze neza iyo rishizweho ku nyungu za bamwe rigakandamiza abandi iryo tegeko nireza ngo rimare kabiri kandi bica bituma noneho n'intwaro muri icyo gihe abantu barushirizaho kutayiyumvamwo n'intwaro abantu batayiyumvamwo usanga najya aterambere abantu bavuga ko bipfuza gushikako badashobora kurishikako
muvuze kubijyanye n'intwaro abantu biyumvamo honorable agatorwasa ntekereza ku kibazo mwakunze kuzamura mu minsi yashize cyane cyane bijyanye n'ibyo mwemera nk'umurundi ufite uburenganzira busesuye ndetse n'abanywanyi banyu ubu nyuma y'ibiganiro bya Arusha mwavuze ko mwumvaga umutekano wanyu usa nkaho ugeramiwe ubangamiwe bituma mwandika iriya baruwa mwandikira umuhuza Mukapa abanywanyi banyu bo mu kumitumba ubifashe bate
abanywanyi nabo nyine bariko baratotezwa ngayijya y'ejo nabibonye kuri za WhatsApp muri kubine mega hari abantu bari gusangira ubunani ubwo imbonera kure ngo zihita zirabatera ibiraramo zirabakubita noneho nabo bati ntabwo turi bukubitwe nk'abana b'inyoni barisuganya nabo barariposta ariko bukeye polisi aho kuvuga ikore ankete neza abantu bose babaye muri izo mvururu bose bafatwe yagiye guhiga abo biwacu abo bagiye kwagresa abandi nta na kimwe yabakozeho saho nyine mu ndwi ishize muri Gihanga hafashe abantu ngo bariko ngo bagira kampanye yo kwigisha ngo kudatora yego mu ngongo bwizwa shingiro akubita mu munyororo iyo za Gitega hirya no hino za Ruyigi abantu bari guhigwa buhongo ngo bari kubigisha ngo kutora oya hari umuntu aca yibaza ati none kamara mpaka n'igikise nimba abantu batogira ubwo burenganzira bwo gutora yego canye oya bagategekwa gutora yego ndeke tureke n'ibyo ubuzima bw'igihugu bwega abarundi bose bwega abarundi n'abarundi kazi bo mu miryango yose mu migambwe yose mu madini yose mu mice yose bigende gute yuko hariho bamwe bokumva yuko menga basumbya kuba abarundi abandi kubyo bogira uburenganzira abandi badashobora kuronka nimba ngo bashaka kugira amanama kuki abandi bo tutoyagira ibyo rero nibyo rero usanga mu byukuri bituma ibintu biguma bidindira wagira utya rero kumva ngo bari kwikoma ngo abantu bavuge yuko ngo ibintu bitagenda neza none iyo utereye utemera uburenganzira bw'abantu wobwe ngo bigenda neza gute
mu Burundi kandi umushikiriza manza wa sentare nkuru ikukira intara ya Muramvya yasabiye abanywanyi batatu bishyira hamwe parsem ihamagarira abarundi guhindura ingendo gufungwa imyaka iri hagati ya 2025 no kureha ihaba dabu y'amafaranga ngana n'umuriyoni w'amarundi umwe wese ni mu gihe bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukoresha urwandiko mu gucanishamwo abanyagihugu bo basaba kurekurwa bakidegenza ngo kuko ivyo bagirizwa ataho bishingiye sentare ikaba yashizwe urubanza mu iherero kazorusoma mu ntango z'ukwezi kwa kabiri n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Raymond Nzimana
nkuko sentare ya Muramvya yari yabisavye ku mukuru w'ishiramwe Parseme ko ategerezwa kurenguka kugira tanga umuco kugwandiko gwafatanywa abanywanyi biwe bo muri komine Mbuye intara ya Muramvya gwafasha gushiraho abantu babiri babiri ku mitumba kugira baze baratabariza abanyagihugu kubijanye n'umutekano Faustino Ndikumana arongoye Parseme yari yahishikiye sentare ikaba yabanje kumutaramura ikibanza kumviriza abakwekwa kwicaha impara hanini zari ku rupapuro rwanditswe na Emmanuel Shimirimana arongoye Parseme mu ntara ya Muramvya ngo kuko gwasaba gucagura urwaruka rw'imigambwe yose keretse ururi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ivyo navyo ngo nibicanishamwe abanyagihugu ivyo uyo yagirizwa atemeye ngo kuko ahejeje kuronka urundi rwaruka ruri mu yindi migambwe igikorwa nyamukuru cari co guhuza abo yaronse n'abari mu rwaruka rwa CNDD FDD kugira bungurana ubwenge mu byo gukinga no gutabariza abanyagihugu umushingwa manza yunganiye mu rubanza abo banywanyi ba Parseme yemeza ko sentare yatahuye kuri ico kibazo ngo kuko hari kwashirwa mu ngiro igikorwa casabwe n'abarongo y'intara ya Muramvya
yari kwashira mu ngiro ivyo yasabwe na province Muramvya ukugene yabishira mu ngiro rero niwe yarabizi ntivyabwirizwa guca muri Parseme au niveau national nukuvuga rero yuko igikorwa dukoze uno munsi dutahutse tubonye neza ko sentare yanyuzwe n'ibibazo babaza wabona yuko batahuye yuko aba bantu atacaha bakoze
naha abanywanyi batatu ba Parseme bagirizwa ivyaha bimwe arivyo gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati gukoresha urwandiko rw'impimbano hamwe no gukoresha urwandiko mu gushaka gucanisha nk'abanyagihugu. Umushikiriza manza wa Republika ntiyabasaba ibihano bingana. Emmanuel Shimirimana arongoye Parseme mu ntara ya Muramvya yasabiwe gufungwa imyaka 25 no kuriha ihadabu y'amafaranga angana no miliyoni. Babiri bandi aribo Marius Nizigama hamwe na Constant Emega Tore bobo basabiwe umunyororo w'imyaka 20 ni ihadabu y'amafaranga angana no miliyoni w'amarundi. Abo bose basabye sentare kwezwa kubera ngo ibyo bagirizwa atashingiro bifite. Ibishimangirwa n'uwabunganiye mu rubanza Maitre Niragira Joseph akatubwira igituma abona kwivyagirije bidafashe.
Sentare yiboneye neza gose ko aba banyororo batatu Manuel Eme Constant na Marius bafunzwe hadakurikije amategeko kuko ivyagirije ntibishemeye byabo. Kuvuga ngo afunzwe ku cyaha cyo guhunganya umutekano hama ntuheze ngo werekane uwo mutekano yahungabanije banuzi ba guverineri ajejwe imibano n'imico yasiguye neza ko ata mutekano wigeze uhungabana twamutase nk'isura.
Nayo kubijanye n'ingingo umushikiriza manza wa Republika yafatiye ko mu kubasabira ibihano, Maitre Joseph Niragira avuga ko iyo ngingo itomoye neza kandi arico gituma afite icyizere ko ababuranira bagiye kurekugwa mu gihe ngo atabigwanisho bafatanywe.
Yavuze ngo ashingiye ku ngingo ya 587. Iyo nayo mu byo ivuga itekanya yuko ikorera dabor kuri ya ngingo ya mbere ya 586 nayo ikavuga iti kugira uhungabanya umutekano uba wafatanye ukigwanisho. Nta bigwanisho izi nzira karenga nibigeze bafatana. Amakondisiyo iyo ngingo ya 587 ntarireyini kugira ngo bafungwe bahanwe cyizere cyane kuyijyana ko bagiye kurekurwa.
Ubwo rubanza rukaba rwumvirije ubugira kabiri na senare nkuri kukiri ntara ya Muramvya mu gihe umushikiriza manza wa Republika yari yatase Faustin Ndikumana arongoye Parseme nk'isura. Abanywanyi biwe bo basuriwe n'umuhanuzi wa Buramatari wa Muramvya ajejwe iby'umubano. Senare ikaba yashize ubwo rubanza mu mwiherero ikazorusoma mu ntaha HS yo kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri 2018 mu ntara ya Muramvya. Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mwana nyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC numwanya w'ikiganiro la benevolencia.
Monica,
Monica Lucuri.
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Sasa muhe nambiye kwanza mukambi mwe bikuhaye
kuva waturikiye cyakintu.
Ego
abantu barafise ubwoba bwe butasanzwe bakuma bibaza ko ari ikindi kintu kizosubira guturika
mpaka vini muri amenye ivyabaye mankete nacu yatanze
wapi ahubwo ingorane nuko hari abantu batanguye kwibaza ko cari gitero c'abanyabugo
kuciye nini bibaza uko
hajya mu ikambi abajene nkababitwe na fundere.
Ego
n'ukuri barateye amakenga.
Sasa weya, uwezo ukawambia waende pole pole.
Kare, kariyo nambara nibishoboka.
Kute nibishoboka.
Enda kugiri.
Eh.
Ubu ndabona ciye kubaguma bampunga. Batakimvugisha. Barakintu tutazi yo baroye. Nukuri numva mfise ubwoba ko hari ibintu bibi bishobora kwaduka mu ikanda.
Monica, mureke ukuri.
Hagire ikintu tabitse mugende bibaze ngo kiroro hagutora.
Gaso, wewe una makini kuri kwa sambuli ribini.
Harikini na rikonda ronder.
Icho kini ronder mburi wa anjita mbaji ni kiki. Kumele kutambi muna kigui.
Na rikonda kura chambuli ngena mbandanya. Chinda kura abangahi wawe kata chono wanda fash.
Nwane umado shanganuku. Wewe wazi kuhosha kutori kini utambaji.
Eka nasekuri kwenda kudiranja. Nena wanyumengu fisa kazi kenshi.
Nani icho ronder wa rose.
Ahungu na sanje na kondo ndere muho ronda ufise mkwa.
Chari giki. Chari giki.
Ni usiku na hisi angenda vizi.
Bo, kenda reoba anana kazi. Nani bise mwore. Gazo, gazo. Indira gato. La prochaine fois. Kene ikinu ahamubiri wanji. Uzohoro mgi ya na kibwe. Esirtu. Kia zira kuhinji ya mubiri wanji na hari.
Zaha fuya vike nda gute. I. Chef. Biko chiwichira kuri yo shize ya plastic.
None hari ico.
Oya. Oya, ndakubisebije.
Oya sabba sabba. Oya sebe Sandra sha. Yamara nyenshi ni cara mu kibanza chawe. Kandi nakusanze mu biro byawe.
Rego umushefu biro byose bibaye kuyiwe.
Aya, aho ni wambaye nakasore. Nagiye nsanga ari mu biro wanje ari karirabira mu madossier atasho yino. Asha. Asore wumva.
Je arabyubahutse.
Bon, ni baza ko kwari gutamenya ibya administration ko bigenda
naye handi naho wo butatsuko bigenda wo kubaha ibiro bya chef.
Bon, naramukebuye ni baza ko atazosubiye. Bon, reka dukore ibya kazi isanzwe.
Yego yego.
J'espère ko dokima zose baziteguye.
Yego. De dokima zose ngizi naziteguye. Sinzi ko ico mushaka duhere.
Bon, pour le moment, zana balance comptable. Ama uzane na bilan uhejeje uchubura tegura na muze plan de trésorerie na livre de caisse.
Ah,
ok. Yo byose nzakuvanga hadu hejeje kubiraba.
Ahengizi nazishize hafi.
Ah, ok.
Eko.
Très bon.
Ngiyi ine.
Katrave.
Iyo iri munsi ni bilan.
Aha. Ok. Ndabona ko pense ziri bien détaillé.
Ça va. Na kairere gato yareka cindaga kusubunye.
Il faut bien vérifier Sandra. Muri konta biturabize, hein? Yego. Uturere benu ni turi tolerable na gato.
Ha? Cyo ndabizi nyene.
Ono torere passa.
Yego, nti hamusanga nyene ka guciyemo. Reka cindaga kusora ubunye.
Okay, très bien. Voyons. Sinon apparemment ndavye les entrées et les sorties. Et bon. Ego, finalement, ça ne doit pas être un peu de chimie.
Ego, tu as simé.
Ok, c'est bon.
Et si tu as un peu de chimie,
non, ni bon. Ego, ça. Non, ça. Voilà, je vais te dire, Michel, à côté. Il a un peu de cookies, il a un peu de
cookies. Non,
Ego.
Reka ndabigira priorite ndibaza nkeje bizaba byatuma.
Cyane ego. Kandi umviza wibuke no kuri aba fornisseur aba mafi. Jesse nshaka umuntu numwe yiduka akora mu mafaranga ateje yiwe. Je ne veux pas ça.
Ugaba uratandukanye n'abandi bakoresha kwerishe.
Kwe?
Nubwire ngo nabakoresha benshi bitwararika ko abakozi bahembwa ku gihe.
Bon, no kamen. Azi gukoresha umuntu ukwezi kose hagira ko aronka gashara kiwe ugatangura kwiga amagufa. Oya,
genial.
Oh, you are okay, Sandra. Right? Can I get a shabby car?
I'm going to go to the house.
Avance,
Avance,
Wesha, ulikula ngezaka nani? Inda hasi, nyarusa.
Erekani, ni mumu wa shefu kila kuhoye. Kuhata, kuhubisinda.
Ngari muzi kumbuje kujama kumatira. Umati natira, mkugwana, uzo wanza kurondri matiru janaku. Hasi. Avance.
Vasi chefu, tu reke vasi tu vade tu roke katoi. Hira varika ni muda zama tangu tangu kira huko.
Okay. Kuvira kundumu vye. Lekanda wa hindu ile.
Nukuri mwa mukoti.
Debu. Ngete debu. Haguru kenda vire.
Eko.
Haguru.
Yo, bitu. Yeah. Mwishwanje nukuhwe
Fakuti nyikamuhungu
Uwumukamu na umenge ni kikongo ya kimite Ura mwenge natukwisha kanuze
Bon
Anatukwisha naruisha
Mwini mnyebge Nibandewa maze kuja mwini pisine
Zitawanda maze kujichango
Ok Wewenye ne ni uchube tangulila uwele kakarorero Ikigiti murakibona
Tunakibona
Ok sawarero Uwurero Mururi likigiti Muche musimba mukubite plonjo Nga umaze Wagiye
Bitwe ha oya datwanje
narusa
ngira mbisa nabe avutse ngo ni mumazi
ikoreje mugeza vongo ni mumazi kandi mbona ni mu binogo bya mabuye
ngo tusimbire muri byo bihongo bya mabuye
eh naga ni biki kimumbisa komande ma
komande ma twa yumvise
mugabo mushaka kugungarariza
oya zo kugungarariza mugabo ndamwe murabona ko Etoto zimbira muri vya bihongo vya mabuyi. Eka tu wazika magarashi.
Ayu mabuyi muri kumura vugamu ya mwenye hii.
Eh?
Jewe ni kumanda wanyu. Mura vyo mba. Ndaka bugeye kwa mazi, muifatu kwenye.
Mugabo shifu.
Ya, silence. Mwini kikieni jenda babunira. Mwebgo mufate kwa tamaso mufise. Jewe rembona mazi, na mabuyi mbona.
Wazi shifu, ngewa wanzu kaduha karolero. Ukasimbira mwa wewe, kukira tupu ningene tupikeenzi.
Eko ndaka tindu. Uburero nimwe mugoma kuma matete
funde ubivi byugite
nimwe muri kuma foroma chanke mije ndi kwenda baforoma uburero program irahindutse umbirira rasambre mamwes ko muri babiri
basi chef tukirire kikongo
hagarari muri abana nyakuta mwebwe nyene nimwe mikosoranira kubita na makofi
sa
kubita na makofi
Do you come in the Can you tell me?
Between, yeah. Utamuki, wait away. Yaka.
Between, what do you want to go
with? Long it in the Mere Kurumu commando.
No, bet you have a movie.
Take a
look.
Take a look.
Take
a look. Take a look. Take a look.
I'm going to go to the house.
Yo, bega yo machupa warunza iruhande yawe.
Ari wewe hingu tanguru kwibaraguza wibwirashanyishwa ngo.
Ewe kinyota sha, nari gutanga.
None nibiki wewe. Nibiki.
Urapfuye nabi kinyota na yo. Aho wagiye urarongera utwo bagiye barasigaza mu icupa.
Ingwani ziri he. You could also call no spadios in.
Oh, yeah,
I can. If it's sad, it's a monavy coming on.
You
come back home from
now. You may go, I go more. No, I have to
fund it.
ndazihana
guti
eze ntizende shubwenge
ehe none ko mbono sokoro yakanoti kijana ugira uzihige ture kugira zigende
wewe banzurindire gusa reka kwihuta ahiruhane naho ahiruhane reka ndasuka inzoga ico wirabira
nyambari vyiri kuramura aho ho hurazi hamagaye kinyota wabonye ngira ziciye yo zizi yarimwe noneho zose eha kinyota ra
kana kwe
ya
ndagufashe sawe ndagufashe
kinyota
we uri ngore banzuje nga ngore
eh kinyota wasaze
chak
kinyota yaraga abantu bose ko yakuranuze
ni Ni ingabo.
Yo.
Ingabo ziciye ziba zitatu.
None, ibyo vy'ingore ingabo uguvuga nibiki gakinyo. Nyambo wasaze. Mbega womenya gutandukanya gute isazi y'ingore n'ingabo.
Reka shakarakara kwigira. Aho nyene ntavyo ubona wowe ntavyo zi.
Eka da. Je ntavyo mbona. We wimenya gute gakinyo.
Oya mugabo. Birumvikana. Urya twese ntitunganye ubwenge.
Nyambo z'ugukunywa inzoga gusa. Asha ari ubwo.
Naco.
Urabufise.
Reka nikore. Ife gutumwanya ko wumva.
Yo.
Era.
Nyere gatura.
Izizigwa hana so sinzoka.
Ninki.
Ningabo.
Yo.
Zinazo.
Ego.
Ziwa ku mafaranga ku mahera. Na ucurumba ko ari ngore.
Yo basha. Kwa mwende vina vigeza hii, nchenu mfobuko wa baba, shenu kuri.
Mwende nani tia oga nati?
Nyatari, msisiki. Mweheri nambia vitu vingi sana kusipale mukambi. Shia siwa hiko bieni, hameze neza na gato.
Nuna riko vrema, bache vishi na muka wanyabu go baba teba, taramenya nifzi hawa, hifzi harifzi.
Jiguaze vrema, katule nini wabuga mgo nitukwebge?
Ea, sijui, sijui vrema, aliko vote, biba zako nitukwebge banyabu go.
Mga bo basha, elega na baba fisubgo.
Naje, unanza basemea. Unanza basemea sasa. Nimba munu fisubgo, uchutangura kwa giliza bandi. Kwa nivyo wagize yataki.
Mfai kwa nita kugi. Usangarabi baba tera, mwa kachalabu zemeru kwenye kumerubgo.
Tina ngo baba fisubgo, ngo sisi batu babugo. Ngo tuko tulapanga indi yataki. Mwa na kujia alifto. Ngo tuko mpanga yataki tubamalize bote, bote tubauwe.
Hapana.
Hivi sasa bajene ba mukama jo kuna fanya nini? Bako napanga na benye milisi yabo. Bako najipanga bana organize milisi.
Bako bari tegura intambara. Ariko kamana. Aho rero nafunde rusanga birimo ariko ndagowe mana yanje.
Sasa tudabake fitu na kabila kufanya kitu.
Tufanye nini?
Umuriro kuraka ratukume twicara.
Sisi hatuwezi kufanya kitu.
Fatu kore kintu vrema.
No, tunaweza fanya kitu Nora. Natu turashobora gufasha.
Nivyo.
Wii nivyo.
Kwanza si akazi kacu. Nina jua kama ule mama kama njo kazuba iko nafanya marei No, na ba autorite wa hapa vugo.
Diga na tukutuko ufasi.
Apana, Nora.
Na tukutuko ufasi, ni tukubulichudu.
Sasa, nikugulize kitu. Sasa, probleme za sekirite. Nijituraba tuwebge. Ni responsabilite yetu. Siyo responsabilite tu ya ba autorite. Tuwe sebira turaba. Hichu tashua gukura.
Antuka, mimi suwani chenye tunaweza fanya. Bajena kama sisi. Atuna puwa yoyote.
Oya, Nora.
Ivzo
kurarika la vuga nivzo. Iliga Noru muteka na Noru.
Mesi, Nadia. Sinjo, tufanye kitu. Tunaweza, Nora. Tusijisuzestime.
Tufanye nini? Dukore iki?
Ona sasa.
Jewa njene ni uzeko funderi na muhanu ya kanga kumfu. Chano mfano gwara mmoto.
Jipe amani mamu.
Ngobo usangarika la hendu wa mutera mngi vizi mviro bichurise gusa.
Yeah. Njoo puleme ya batu. Chemina watu fanye. Tunondela bajene ba hapa bugo. Komsa tujiorganize. Tufike tunenda mukambi. Tufanye renyo na bajene ba pale. Komsa tufugane. Kulicho kinu. Komsa tukisha onge batona kama pale tuko bien.
Nibyo. Ele givyo vjose vivakumui keiko gusa.
Sinjo, njo hivo. Njo kuri solisyo komusaba ta comprendre. Kisi hapa na nakimwe tu urimo.
Njo kunukuri nivyo. Mushobe kuganira na bajya bajene mu ikambi, bakabona kwa takibi mu bashakira.
Batatuelewa.
Batahura ko ivyo babiyumvira kwa tari ivyo. Nivyo
no. No, no, vraiment ni kweli wono na.
Ko tubarondera tuganire.
Wono na je lakini.
Amakuru rero twatwe bafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi y'America dushimye engineer dufashije muhanga bw'ivyuma na Fazo Kedeu ya geranije ibiganiro twabashikirije kuri isa tubifurije mwese kugira ibihe byiza muhandanya kudukurikirana kuri Radio Ijwi y'America.